Ninkunda muhara wa John Amastabu Omusamba ndongo Tindi mwanga muhara wa John Tindi mwebwa muhara wa John Okunkunda ntine mu Okunkunda ntine ho Embabazi zawe nizo zimpichizaha Eshara zawe nizo zimpichizaha Nobo liruara ndiagumaniwe Nobo likoha nyewe ndiagumaniwe Nobo liruara ndiagumaniwe Nobo likoha nyewe ndiagumaniwe Bashira bakandugamu Nabiro murema Konkiwe wangu mamu Wagumire bizibu byanje Ye ninkunda muhara wa John Ninyenda muhara wa John Ninkunda muhara wa John Eya Ninkunda muhara wa John Ninyenda muhara wa John Johnny.